ndinde estro numwe muri zimpunzi zimaze igiye kirekire mu buhungiro twamusanze muri village ya gatandatu turi mu ngambi ya Rusenda ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje adusobanura ubujye amaze imyaka irenga 42 mu buzima bw'ubuhunzi
jewe nahunje ku 72 bampunganye ndo umwana bonshikira hano biti Kenya muri Zaire hanyuma muri 96 acyatere ntambara ino muri Zaire duca duhungira Tanzania dungi Tanzania nabaye mu ikambi y'umuyobozi barayifuta bamaze kuyifuta twimukire mutabira muri 2012 batabafuta makambi yose muri Tanzania duca tuba obligé kusubira Burundi aho habereye ibintu by'imigumuko muri 2015 niko gusanongera ngaruka muri Kongo
amuri ingambi Harundi mugabo witwa Nicolas Ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko aba muri village y'icyenda nawo maze imyaka irenga 42 mu buhungiro ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko ntawazahitira mu gihugu cy'u Burundi
i Tanzania barantahuye ntacyo bampaye isi si Burundi ndaburahomba ndabura naho ndima nzanongera ndagaruka nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe wofu umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu nta matongo nta ninzu nta nikintu na kimwe mfise yo Nukubwa naho narimbaye narimpanze nta data mfise nta mama mfise nta kintu na kimwe twe turabantu wasere kuva imbere y'igihe gusikana ya ma gituje nyine twobivuga kuko ntacyo tubona naho bavuga ngo tugende nta twosikira mu bisanzwe
Nizigimana Francine nashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafite aho yahitira mu Burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro usibye imyaka 2 yabaye mu Burundi
mushimamo wacu no mu buhungiro Namaze imyaka 15 mu buhungiro. None ubu mbaye imyaka 6 uyu girandwe ndi mu buhungiro. Mu Burundi nahamaze imyaka 2. Umva nduwo mu buhungiro.
Mbese mu gihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega.
Nani cyumviro cahariye.
Kubera.
Kubera ta ofise no shikira n'abana. Ntashikira kuri commune, ndicare kuri commune. Ntibishoboka. Bace bakubwira ati genda. Ugende mubi wanyu nawo mubi wacu nkubu ntano umuntu numwe papa yapfiriye yapfuye 72 mama apfira aho muri Kenya aho hepfo none wumva ndahejewe yuwe ni rero niwe dawe niwe mawe niwe arimo byose
izi mpunzi z'abarundi zahunze ahanini mu mwaka w'1972 zisanga ubuzima bwo gusazira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa
turasuzugurwa nk'ubu hariho sisteme bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku buronko turibwa nk'uko bategezwa kuturonka abantu nk'abarimyi bakabura aho barima abantu bagiye ku ishuri bakabura naho bakora ubuzi ugahura basaza uko nyene n'amashuri biza akabapfa uko nyene bityo ntazibagira naboneye mu buhungiro ni kutagira umwidegembyo uhagije nk'umwana gihugu abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri icyo gihugu nibashobora kwisanzura ngo baje mu maprovinsi barondera ibyo nk'ubucuruzi
sa mu ngambi ya Rusenda honye nari impunzi zo muri 72 zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko nta matongo zifite izindi zitanahazi ahubwo hari n'izindi impunzi z'abarundi zirahitwa Kenya Kaboke Mboko ndetse na Swima zidakozwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu sekiteri ya Tanganyika yonyine hari impunzi zibanze y'inkambi zirenga 400 Vedaste Ngabo ku bwa radijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu